nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti na mwakunzi wa radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe nikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu turi kigenekezo rya 2020 nyakanga umwaka wa 2024 ayo twateguye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Urunani Sefora Arusha ruratera ivyatsi ingendo y'umukuru w'igihugu adasiba kwidogera abatwara ariko ntabafatira ingingo zibereye. Urwo runani rufatira ku myidogo ya Valise Ndayishimiye kuri uyu wa kane aho yidogera abarongoye ihinguriro ry'isukari Susumu. Urwo runani rubona ko umukuru w'igihugu akwiye gutanga imihoho hakiri kare. Abarongoye igihugu ca Canada nabo hamwe n'ayandi makungu ngo bakwiye kubandanya gukurikirana ikibazo c'agateka kazi na muntu kibandanya guhungabana mu Burundi. Maze gukurikirana ibiri mu ikete ry'amashirahamwe SOSTOT hamwe n'ikigo Raoul Wellberg co mu gihugu ca Canada ryandikiye abategetsi b'igihugu ca Canada ku mabi akorwa mu Burundi atacamira. Haribonekeza ubukene bwa mamodokari manini manini yunguruza abantu mu manuko bw'igihugu c'u Burundi zo bita kwasteri. Imvo ya byose nuko bene izo modokari bazibitse gutinya gucibwa amahadabu kuko mu gihe badakurikije igiciro ca leta ngo bokora bahomba. Abanyagihugu basaba leta gutora inyishu ico kibazo kuko ingendo zabo zisigaye zigoye gufata kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twateguye tuhere ku nkuru iciye ku masonga aho mu gisata c'ubutungane ibihano bitandukanye byari biciriwe abantu babiri bari kubagira rusansuma rw'abanyagihugu mu makomine ya Butaganzwa na Gatarani mu ntara ya Kayanza. Hari kumuhingamo ukuri wa kane mu rubanza rw'ikibiraho Eric Yabarugira yakorera ubwo rusansuma ku mutumba ninga wa komine Butaganzwa yaciye gufungwa amezi atandatu no kuriha amande angana ibihumbi 500 amafaranga y'amarundi. Nayo Fabiola niyo nkuru na wenyine azotanga amande y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 500 kuri ibyo bihano bose uko ari babiri bazoriha amafaranga imiliyoni zibirindishi ifatiye ku buryo bwose bwakoreshejwe mu kubakurikirana mu butungane. Mwamenya ko ibyo bihano byafashwe nyuma yaho bagiriwe n'icaha cyo gutanga ibitigiri bitari byo nkana muri rusansuma bari kubaragira. Tubibutse ko ibyo bihano nk'ibyo byaciriwe ubundi mukozi wa rusansuma mu ntara ya Ngozi ku munsi wa gatatu nyuma yaho yibiye ibikoresho by'akazi nyabwonko bita tablette mu Gifaransa. Amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata c'intwaro ngo birateye isoni kubona umukuru w'igihugu aguma yidoga avuga ko abantu bakora nabi ntafate ingingo kuko abirekurirwa n'amategeko. Vyo nibivugwa na Frederico bamvuga inyumvira arongoye Urunani Sefora Arusha rurukiyemwo imigambwe itavuga rumwe na leta bivuga afatiye ku majambo umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugiye mu ntara ya Cankuzo kuri uyu wa kane aho yanegura ishirahamwe rihingura isukari Susumo ritunganya ibikorwa byayo kuga Frederico bamvuga inyumvira umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabwirizwa gutanga imihoho kuko adashoboye kurangura amabanga yiwe ngo nta kindi akora atari ukwidoga gusa. Frederico bamvuga inyumvira
abayobozi botwara ihinguro ry'isukari barabuze byamwe no gusa yavyize kira noneho rwarinzi by'ubutunzi n'umusoda bibaza bati n'umuntu ashobora kuzana akarusho uyu munsi prezidansi yabwirizwa kwidoga. Jero ndanegura iyo mvugo y'umukuru w'igihugu idogera abantu yashizeho nabahindure niyo badashobora kubahindura nabivuge ko bakomeye kumusumbya. Tumenye icyo dukora icarico nk'abarundi kuberako nashobora kwama yidoga yivugisha nk'ukumengana umuntu wo muri opposition arimo aranegura ivyo leta irangura. Ibyo ariko aranegura niwe aba ariko arinegura kuko niwe yabwiza kuba yazanye abakozi bashasha bakaza bakarangura igikorwa yabatumye batarambu ipawe ya batumye akababogoza akabakura akabasubiriza n'abandi mbabazwa kandi n'abantu bamukomera mashi kubera ko batategera neza uwo mukino uwariwo kubwanje uyo numukino kuryango yaburire ko abanyagihugu bavuge ngo aratuvugira mugabo abavugira kugira ngo haci yahinduka iki ko bo kwidogeye nk'umuntu wo muri opposition canke wo muri societe civile barya ataho begamiye mu bya politike bagereza akabwira umukuru w'igihugu ati burya abanyagihugu bariko baridoga kunoko no kuhindura ubu rero niwe ariko aridoga kandi niwe yarashoboye guhindura nahindura abo bakozi areke kwidoga nibaza ko abanyagihugu byo bagendekeranije ko abanyagihugu ntibakeneye kumva umukuru w'igihugu yidoga bakeneye kubona umukuru w'igihugu afata ingingo agatumbereza ingingo nyazo maze igihugu ikatwagwa neza kikagira kamaro umunyagihugu umunyagihugu akavuga ati nanje ndabona ko ari akarusho vise mu mibereho yanje ya misi yose iryo ni ryo banga ryo umukuru w'igihugu
kubwa Frederico bavuga inyumvira ari ya miza n'icyumviro cyo umukuru w'igihugu ndayishimiye cyo gushira mu minwe yabikorera utwabo amashiramwe nka susumo akabona ko ivyo byogingaruka mbi ku munyagihugu asanzwe susubire tega matwi Frederico bavuga inyumvira n'umwe mbanye politike batavuga n'umwe na leta arongoye urunanise fora rusha
mfata isukari nyene ikiro cy'isukari kivuye ku muntu afisi hinguriro yikorera utwiwe atari wa leta kizoba kizimvye mugabo igihe ikiro cy'isukari kigiye ku kiro kikaronkwa munyagihugu kivuye muri leta yotanga amahera make ure kibazo ni kuki avuga ibyo guha ibyo hinguriro abikorera utwabo kandi azi neza yuko ikiro cy'isukari kizoba kizimvye gusumba no munsi ikibazo kiri nyuma ni kuko abivuze jewe ndemeza ko amahinguriro yose y'igihugu azogurwa nabo bantu bariko baratwara kuko urabona ko bafise inyota idasanzwe yo kwegeranya ibintu byose bizana amahera mu gihugu kuryanga igihugu bakigire icabo cyane cyane byerekeye ubutunzi abanyagihugu nibabimaso nibareke gusinzira bakoma amashungu avuze neza ahari ikintu cihetse inyuma aho uzosanga amashyirahamwe yose amahinguriro yose ya leta uzosanga homba ahombeshejwe kugira ngo bavuge ngo yahungire ko yashyire mu bintu ngo yabikorera utwabo mugabo babikorera utwabo baca baba babandi nyene kandi na president ntazo bari kure hanyuma abantu bitumu batunge batunganirwe abanyagihugu nabo baburiyo baja niyo bava ndibaza ko icyo ari kibazo gihambaye cyane ahubwo cyaburizwa gutuma abarundi bakanura amaso bakamenya igihugu cyabo kirimo kiragenda kandi n'uri karakijanayo wariwe nta bandi baturiye nabo bantu bari hejuru y'igihugu s'abanyagihugu baturiye turiwe nabo bantu bari two bitwa ko ariko baradutwara mugabo baza biririsha y'ingona ngo eheraba ngo bariko baragira ibi kandi bagira ivyo ari babandi nyene bashiraho none wibaza ko uyo mukuru w'ihinguriro sosumo president rako ushaka kurara mu kwiye ntiyo mukuru ari ndakoza kubitubwira kubera iki na mukure twumve yagiye kandi kumukura tukumva yagiye kumunyagi gusice gikuru umunyagi ucashaka no kubona igiciro cy'isukari cyagabanutse
tukiri mu bijanye n'ibiciro by'isukari ingingo iherutse gufatwa na leta iha uburenganzira abadandaza b'isukari kuyigurisha ku giciro bishakiye izi ntambamye ku buzima bw'abanyagihugu byo biri mu mwihwezo wakozwe kuri no wa kane ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme akabona ko ishyirahamwe Susumo leta yari hebye kugira ngo gibe ko ariko igitangaje akaba ari uko iryo shyirahamwe ritwagwa n'abo leta iba yashyizeho tumutege yombi
ngaruka rurikiriza kumva yuko kwema karenge ibikiregira urumva ngaruka nka bene zidubaje ibicirosikiriza gushazibonekeza uko uba wakwema karenge hanyuma turabona n'abaye mpotatera bya titi isuka ari mwayidandaza ingene mwayiranguye ingene mubibona aha mu makarate aho turi ikiro usanga cy'isuka ari tomi kwenyimba ari mu bwandi hepfo ko tuguri 10,000 to 11,000 urumva nuwo kwaza titi nuwo mufuko w'ushika uvuye hanze ubukiro kingana gute bidwane mitwara gute izo ni ibintu bishobora kuba byugaragara mbaso subona yoni roba isa enu mwana abudafisi nawe roni wimenye ingene uiva kwa kari tau ungani mwani mga wapu nangatawa nila kwa fenone stati juridike ya sosu mimeze gute pari shira hami ya kituwa kwa na basi kwa huna mazoke ya reta na wapu mumakose za mifasara wapu mwili reta mga uja kunu yichulo jashi umushikira nganji udana katari wabishinze uomengwa na jovara lirete urumba hero nitukovuwa yuko ngole sosumuro muro umanya yufashio ngingole ipitazi kuizo yumera kuja mkumengo yeka yuwa tanga yuko iyo ngingo ya fashku
Faustini Humana kawana kwa kuyo kulabwe kandi himira inu buhinga ende vizoba vita atumye iyo ngingo yuko duza igichi yoshisukari ifat kwa hugira ngo hamenye ikane koko ichahi indutse nubunye ni Faustini Ndikumana
none cyo gicuro cyacaso mu cyakudo prodigisi ya duze ni barare kuva mu ntango badavye uko ije wundi yabwa isukari ya bangukuru 5,365 kudandaza ubu hafi amajana ibihumbi amajana ne ku tubiri nyuma karabati none hahindutse iki na merare itaye hori fi basine yatakiboneka ujya mu rya kudo prodigisi barashira kwiraba neza kuko n'ubundi kudo prodigisi inga tabizi arama matere premier bakuye hanze arashora kurabwa hari byo byibikaju nyene birimo bakabiraba naho bwo ari bindi bintu gura byibi produit bya misukani barabiraba amahero hemba bakozi bakaraba amatanse no mayempuri ha bakaraba ndetse na mamurutisi no mahera bamutisi mushira ku mamashini yaburu ko rugashuka tuti none bara ntuze subirafite konta bita analytique iboneka ishora kwerekana kudo production icyo iyo yose ni ibintu tetse gushabira kudo kona bitana bitike neza neje kuri akumuntu ati henze muco bita kudo kuko na alba ngo ni speculation ngo yadugije icyo kubera ngo bahora ari speculation gusa urumva naho nyine ntibya bihagije kurumva ayo mafaranga none yahora aja kwanda yo ari ga kuri speculation ubwayo ya kudo production ugira ndetse banarabye na kudo production yabo babino bikura hanze none umuvuko uje uvuye mu bwanwa na gute dedwan mariet twara yanga na gute amataxi none iyo marge beneficiary yabo ni ihe nibaza yuko ibita yubirabira hamwe bwa tudushira nk'umugwi twa tubona ko cha nk'umugwi uburaho muri leta nabo basukira abayikura hanze na muri sosumo bakaraba neza ibyo biciro ingene biza bida byo byafite kuri ubwo rugero naho leta yo bivuga ati nakwemwa karenge bakaraba ku buryo bwa bati naho nakwemwa karenge reka tume turaba ibyo bicirito bitinda bigeraho ko nubundi icyo tuvuga mu by'ubuhinga by'ubutunzi uraba eskaba importateri binzi zisukari ubangana gute ni benshi ku buryo bajanko kiranze iyo atari benshi rero baca bayita oligopoli yo kuba ko abantu bashobora gusanga bari mu kintu ari batatu babiri n'ubundi bakama bumvikana ibiciro bakavuga ati dushira ko nta ukongera hasi ubundi kuvuga ngo nakwemwe akarenge migenderanire ifitaniye na bimeze gute ese ko leta iracyafite uburenganzira bwo kwirasa sosimati nturenza cyamurenza ibyo se n'ibibazo leta yamaze kureka ibintu bikayiga gutyo ntishore ko yumva ko ufite ububasha bwo gusura kuza kubikosora cyangwa uburyo kubiganirira mu muri komisiyo bahurira no kugira barabiri tumwe biciro bishaka onye ibintu bishya biteza kuyazara rero
inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye mu bijanye na gateka kazi na muntu abategetsi b'igihugu cya Canada hamwe n'ayandi makungu basabwa kugumiza ijisho ku Burundi kuko kwa gateka kazi na muntu kabandanya gahungabana atacamira ibyo biri mu ikete ayo mashyirahamwe ari kumwe na Sostortir hamwe n'ikigo Raoul Werberg cyo mu gihugu cya Canada bandikiye abategetsi ba Canada ku wa 18 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 Judith Abitan ajejwe gutunganya ibikorwa muri ico kigo asigura ko kuva Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi abandi hagati y'akazi na muntu n'abamenyesha makuru babandanya gutotezwa cyane cyane agasaba umukuru w'igihugu n'igihugu cya Canada kubandanya bakurikirana amabi akorwa mu Burundi kugira ngo ahagarare tumutege yompi.
Depuis plusieurs années, le CRWDP se consacre
haraheze imyaka ikigo Raoul Wallenberg gikurikirana ibijanye na gateka kazina muntu mu Burundi aho twabonye ko agateka ka muntu kabangamiwe cyane. Icyo kigo cyo mu gihugu cya Canada kimaze iminsi cyumva ko agateka kazina muntu kabangamiwe na cyane cyane kubaburabuza abo bose bavuga ibitagenda neza hamwe n'abafatwa bakabugwa irengero. Kuva Varsito Ndayishimiye yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2020 nta muntu n'umwe yemerewe kuvuga ibitagenda neza na cyane cyane abaharanira agateka kazina muntu. Abamenyeshamakuru n'abashingwa manza badasiba gutotezwa. Twebwe nk'ishyirahamwe ni ukugabisha abategetsi ba Canada hamwe n'amakungu yose ku mabi akogwa mu Burundi. Turakurikirana ibiriko biraba twisunze ibyegeranyo duhabwa n'abo dukorana mu gihugu n'ayandi mashyirahamwe SOS Torture Burundi hamwe n'umushingwa manza Armen Yongere. Haraciye igihe dukorera hamwe ari nacyo gituma dushaka twimiriza Canada hamwe n'amakungu kugira bagumize ijisho ku Burundi kuko n'ubu agateka ka muntu katifashe neza. Twese hamwe turashobora kuvugira Abarundi kugira mabi bakoregwa ahagarare
et œuvrer pour mettre fin à cette répression.
Turabandanya makuru twateguriye. Haribonekeza ubukene bwa modokari manini yunguruza abantu mu manuko bw'u Burundi izo bita kwatera. Makuru ava mu ntara za Rumonge Burundi na Makamba akavuga ko bamwe muri bene izo modokari bazibitse ubutinya gucibwa amahadabu kuko batakurikije amategeko y'igiciro cya leta ngo bakabona ko bukora bahomba. Abagwa mu mporero n'abanyagihugu bafata ingendo kuko bazisiba kubera kubura ikibunguruza. Basaba ko leta n'abasezera abunguruza abantu n'ibintu bo kumvikana kugira ngo ntihabe ababandanya bagwa mu mporero. Yije kuri inkuru tubaze Odas Nimbona.
Mu gihe bivugwa ko igitoro kiriko kiraboneka mu Burundi abiyunguruza bo siko babibona ku bituro byo mu ntara za Rumonge, Makamba na Bururi. Cyo kimwe naho amamodokari ashikira muri zone Kinindo mu gisagara cya Bujumbura haba hari abantu benshi, bamwe baba barushe abandi bafite imizigo, abana nabo bafatanye ingendo biboneka ko barushe. Ubabajije bakubwira ko atamodokari ihari yo kubunguruza. Amakuru ava muri bamwe mu bunguruza abantu avuga ko abakoresha amakwasiteri bahisemo kubangira gukora akazi kuko leta yabategetse kubahiriza ibiciro byashinzwe kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka. Ubwabo mu gihe ibitoro byo mu bwoko bw'amazutu bitaraboneka, iyo ngingo iza nk'agahotoro. Bamwe basigura ko ayo mazutu abonetse abari makeya cyane, naho nyene ngo babaha amaritiro atarenga 50 bagategekwa kubanza gukorera mu gisagara cya Bujumbura inshuro 15. Babona ko ibitoro biba bisigaye bidashobora kubashikana mu ntara zo hagati mu gihugu. Abanze gushira mu ngiro iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji, igipolisi kiramaze kubaca amahadabu y'ibihumbi 500 by'amarundi, amamodokari nayo akaba agifungiwe mu gipolisi cya Bururi, Makamba hamwe na Rumonge. Bamwe mu bagendesha amamodokari bahisemo guheba akazi. Abiyunguruza bavuga ko bagwa mu nkorero kandi baridoga. Ku bwabo babona ko leta ikwiye kuvugana n'abunguruza abantu mu ntumbero yo gufata ingingo idashira mu kaga umunyagihugu. Abadereva bo bagasaba ko leta yogwiza amazutu ikanagabanya amakori n'amatagisi bitangishwa gutyo nabo bashobore kubaho nk'abandi banyagihugu.
Odasini mbona arakintu yimbi y'ugusozerana n'amakuru twabateguriye. Tuje ku nkuru y'umubaro aho umwigisha Vena bamboneyeho yaraye ashingiye kuri uyu wa kane igerezo ya 19 Nyakanga 2024 ku myaka 26 Vena bamboneyeho akaba yarabaye umwigisha wa kaminuza akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta. Mu nyuma haraba yaragenywe kurongora kaminuza y'u Burundi ahava abandaniza mu rugamba guharanira agateka kazina muntu. Aho yarongoye ishyirahamwe Sonera yongera arongoye ishyirahamwe Aserinuside Cirimoso rigwanya ihonyabwoko akaba ashengeye ari mu rwego rw'inararibonye n'icubahiro muri iryo ishyirahamwe. Ku bwa Manuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe Aserinuside igisata cya Canada asanzwe amuzi ngo urupfu rwiwe n'uruhombo runini ku gihugu akaba amwibuka nk'umuntu w'ubwenge n'ubwitonzi n'igishika kandi afite intumbero yo kurandurana n'imizi ibirayo n'ivangura rifatiye kumoko tumutegeyo.
tumiwe ubwa mbere na mbere nk'umuntu yarangwa n'ubwenge n'ubwitonzi n'ugwaneza ntangere tukibuka kandi yuko ari mu bashinzi ishyirahamwe ryacu yari kureye atiziganya nkako umuntu nka Professor Benamamboneyeho afise ubumenyi afise n'uburambe bangana kuri ya kose mu bice by'ubuzima bitanye ntiyari kura ibintu birengeje kure niyo iby'abandi bari batumariye tubati nko kubijanye n'ibi bikorwa byaduhuza byo kuronderera ubutungane abakozwe ko n'ihonyabwoko ryaje rihiga Abatutsi umurabona ishyamba ryacu ryashinze mu 1993 ibara rikigwa kumwibukira mbere na mbere yuko no hampande yabere kuzira igihonyabwoko ry'Abatutsi Professor Bamboneyeho ntiyigeze ntiyigera yibagira yuko hariho n'abarundi bo mu bundi bwoko bakozwe ko n'iryo shano atribuka amajambo yashikirije ari ubugendana zari tariki 2024 z'ukwezi kw'ino 2010 aho yavuze ati ihonyabwoko ribaye nabene kubikora hari aho biza bikabahitana abwira ati ntitugira bamwe duhagarare kubakorera igihonyabwoko ariko turazi uko utungane n'ubwa bose ibyo bituma mu majambo yandi tumwibukira ku bwa kabiri haza cyane cyane ijambo ry'ubutungane Professor Benamamboneyeho yakunda kuvuga ati intahe n'isokoroke kuko intahe n'izohuza abantu n'izotandukanya abakoze ibyaha n'abatacuye yagiriza Professor Benamamboneyeho kandi yari afise uburambe yakoreye igihugu mu bisata byinshi ariko na cyane cyane yari umwigisha murabona yari amaze imyaka nkaba nihenze 40 nimba itarenga mu myaka 70 yigisha muri kaminuza y'u Burundi aranarongora n'igishuri kaminuza y'u Burundi ubwo bumenyi rero bwiwe n'abandi yigishije nabo bakoranye bari bamuzi yuko ari uretse kuba intungane n'umukozi ari umurwaneza nibyo birababaje kubura umuntu nk'uyo ukwita mbere nk'uko ari umubyeyi wacu muri ribanga ry'ugwanyonya bwoko ariko tugasha turemeshwa nuko tuzi ko naho yajyamye koko kw'abagabo aharyamye arazi yuko afise abasubirizi batahuye kandi bakorera ibiragi yadusigiye byo kugwanana ntaryo ubutungane ku bazira ihonya bwoko
Radio Inzamba gateka kawe ikaba ihujije umuryango wiwe w'amaraso hamwe nabo bari basangiye urugamba Mashira hamwe adakira n'ibyicaro bya politiki. Ni kuri inkuru y'umubabaro tuciye dusozera ko amakuru twariho turabashikiriza mwakoze mu bimwese mwari mwayakurikiye. Ofisi niyongere nabashikirije ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'ubanyu ababuza babo mubandanye mwihangana na gahwara.